Jenitwa Siboniyo Jambe ya Kimansi nkaba nsanzwe nkora nk'umukoordinator wa American Corner igitega mugabo nkaba nari muri no program ufise muri business and entrepreneurship track aba nari nsanzwe mfise n'indi migambi nja gukora bivanye n'ino program ndiko nda
nari iyi program yari uyu mwaka muri make ni kiyeke wa ikuyemo ni nakaye kamara yakugiriye
icambere yangiriye nuko nahora nkora business mugabo business nakora yari idakwirikije amategeko asabwa yose muri business nko kwandikishwa ntiyari yandikishijwe mbaho nari mu cameraman photograph hanyuma maze kuvayo nkaja mu bya journalism ndakora nka journalism mugabo mbandanya ndabikora ibyo gufotora mugabo amategeko y'urudandazwa ntayo nari mfise mugubu narize ico bita business icari cyo amategeko bikurikiza hanyuma business itagere itategereza kuba yerekeye umuntu umwe mugabo business igeza kugira icimariye abanyagihugu muri mu karere urimo uri kurakoreramo rero narashobora kuronka ubuhinga bwishi ukora business n'icyane cyane ngene turonka amasoko ingene ushobora gukorana na guverinema atangorane mu rudandazwa rwawe ushingene ushobora gukorana n'abandi bantu kwisi yose atangorane mu bisanzwe nayo ngukiyemo cyane kubyerekeye urudandazwa rukurikije amategeko kandi rushobora kugira ishoro mariye atari wewe uri kurarukora wenyine mugabo rumarira igihugu cyose bisha bibaye ngombwa n'igihugu nyamuni ni cyose
muri iyi programa yari nikihe wasanzwe ukora umwuga wakora cyangwa umugambi wari ufise
je kusanzwe nsanzwe nkora nk'umubankere nkora muri CRDP Bank nk'umu senior finance officer mugabo aparta nsanzwe nkora utuntu two kwiyungunganya ndadandaza ibintu by'impunzu z'abagabo osinga nkigisha urwaruka mu bijyanye no kwiteza imbere rero iyi opportunité yo kuza muri yari yaranyigishije ibintu byinshi cyane icya mbere novuga ko yaranyuguriye amaso ndashobora kubona yuko niki gihugu tubona ko ari igihugu cya rutura byose ntibyera byanyeretse yuko ni wacu haracyariho ibyizigiro ni ukuvuga navanyeho kuhaje navanyeho kundi kuntu mbona isi bintuma binyongerereza inkomezi mu byo narisanzwe nkora mu guteza imbere urwaruka mu kwigisha urundi rwaruka nyine bashobora kwiteza imbere numva ndashima vraiment kuba nabaye muri iyi programme byampaye iyindi vision nshasha ku bijyanye n'urwaruka mu Burundi no ku bijyanye na cyo mu kwiteza imbere muri carrière
Maraso umwanya kukumviriza Obama arabahana akanya kumubaza ibibazo mu bibazo byabajijwe ni iki cyagushyitse ku nyota
ikibazo cyanshyitse ku nyota cyane ni ikibazo cyari kijyanye na n'ukuntu abalansa ubuzima hamwe n'akazi aravuga ati ikintu abantu bazomwibukira ko si speech nziza yo baragize ariko arashaka ko bazomwibuka ko hari umunsi yarafashe uko ku mwana wiwe bagiye peut-être muri park ni ukuvuga yuko apa yuko ari umuperezida mwiza ni osi umupapa mwiza ni ukuvuga yuko byinshi bipfira kuziko bipfira hajya muhira irya ndero duha abana nk'ibintu byinshi bipfira mbwa niyo twashobora twebwe nk'urwaruka twebwe nk'abafitiye abavyeyi abapapa n'abamama niyo twashobora gutanga indero nziza kurwaruka ku bana tuzovyara ni ukuvuga ko tuzoronka n'abalider beza bazoza gutwara igihugu kandi igihugu gatera imbere
nawe mwitwa
murakoze nitwa Ndasanze Prudence nkaba nturuka mu Rwanda ubusanzwe nkora muri ONG ishinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu Rwanda
iyi programme yari yakugiriye akahe kamaro
iyi programme yangira akamaro kanini cyane ku icya mbere wabaye umwanya wo kwicara tukaganira n'abandi bajene baturutse muri Afrika tukamenya reality iri mu bihugu byabo kuruta ibyo twumva mu makuru ikindi cya kabiri wabaye umwanya wo kuganira n'abanyamerika batembere muri byinshi kuganira nabo ukuntu natwe twakiteza imbere by'umwihariko nagize amahirwe yo kujya kuri University of Maine aho bateye imbere mu bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane recycling wabaye umwanya wo kumenya ko buri mwanda wose dufite nk'urugero ushobora kutubera isoko y'amazi cyangwa isoko y'amafaranga twabaye umutwabonye umwanya wo kuganira nabo wo kuganira wo kubona ubuhanga gukorana nabo tugakora sora pano none ubundi tugasharja amatelefone tukabona ko byose bishoboka wabaye umwanya wo kutugaragariza ko dushoboye ko kandi ejo hazaza ha Afrika hari mu biganza byacu ko tugomba gukora cyane kugira ngo ejo hazaza hazabiheze
President Obama yabemereye ko mugambi wiwe uzobandanya no mu gihe azoba yarangije amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu kandi ko azobandanya bigira mu ruhara iryo jambo uwo muhango yabahaye mwawakiye gute ni usubire wivuga izina
nje ni jambo kimaze sibone iyo
mu Burundi
muri make jewe vya mpimbaye cyane kubona program izobandanya nko twebwe twaje turi bakeye cyane tuzogira ico dukoze mugabo je mvuga itega uwabibujumbura abantu benshi babibujumbura ubundi w'imakamba n'umwe abandi bose bari n'abanyabujumbura mugabo ubujumbura ni ahantu hato mugabo igihugu gifise abajenereje abagwaruka ni gwinshi twebwe nta uko twakora twose tuzoguma tudashika hose ni vyiza rero ko hazoza abandi bakiga nko twize bakadufasha ibyo twize n'ibyo bazobabize tugashikira abantu benshi bashoboka kuko ntangorane nimwe barundi bafise ingorane ni mentality mindset tukabona vizyo turafise curriculum y'amashuri twize umuntu wese yigume ngagomba kuzokuba umunyepolitike cyangwa umwigihe cyangwa biki President Obama yavuze ati if you don't have a strong private sector there is much temptation no gukora ibindi bintu byose na cyane cyane kugira ayandi makosa yose private sector nuko yabivuze tuzogerageza kwiteza imbere ari uko tubanje kuguruka mu mutwe tukabona yuko ata leta ishobora gutanga ubuzi bwose kandi tudashobora kubaho turiko turagomba gukorera abandi ahubwo nkuko yabivuze ati ntiwiyumvire icyo igihugu kikumarira ahubwo wiyumvire icyo ukimarira twebwe rero ntitwiyumvire ko gusaba akazi rero ko twiyumvire ingene twokora ubuzi bw'iwacu hanyuma tugatanga amatagisi muri leta idatera imbere
namwe nsore mbubwa izina nikihe cyigwa mukuye bya Obama yemeye ko umugambi uzobandanya n'ubuhe butumwa mujanye mu Burundi
kubona Obama yaduhaye ikiziriro ko iyi porogaramu izobandanya naho azoba yamaze kuva yarangije ikiringo ciwe nk'umuperezida byanyoheye cyane byanezereje kubera ko n'abandi barundi bene wacu batararonka iyo opportunite badashobora kuyironka hama kigira kabiri byanyigishije kandi nizera yuko mu mapoint ibintu bikomeye cyane dukwiye kwigira ko kuri iki gihugu ni uko bobo iyo bariko barajya ku butegetsi baba ari abademokrati aba repubulike barashyira imbere cyane inyungu y'igihugu ni ukuvuga porogaramu ntikipfa kubera ko umuperezida yari umudemokrati avuye ku butegetsi umugabo irabandanya nahigiye cyane yuko tuba dukwiye gushyira ku ruhande iby'amacakubiri y'imigambwe n'ibiki byose umugabo tugashyira imbere inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu kubera ko iyi porogaramu ni inyungu yatwebwe nk'abanyafurika umugabo si ni inyungu y'abanyamerika kubera ko barabarengesiza muri afurika kuko barakeye apantenariya
nawe nshobora kuvuga izina
murakoze nitwa Ndasanze Prudence byanshimishije cyane kumva ko ino porogaramu izagumaho kuko hanze hari abajene bafite impano baba bahanga mu mutwe ariko babura amahirwe yo kuza ngo barebe uko ibintu bikorwa hirya y'amazi none nabo bagende babikore bizaba umwanya mwiza wo kugira community nini hagati yacu ku buryo none tuzagira impact igaragara mu bihugu byacu bya Afrika ni ukuvuga buri mwaka ni tuzajya tubona abajene biyongera kuri twebwe bizajya biduha ingufu twe barangije n'abandi bazaza ku buryo twagira ikintu gikora muri community zacu muri sosiyete zacu birashimishije cyane kubona yizera imbaraga urubyiruko rufite akazanaguma kudushyigikira
murakoze reka dufate ifoto